Ingwara z'ibitoke, ibiharage, imyumbati n'ibigori nizo zikunze kwibonekeza aho mu ntara ya Ngozi nkuko abarimyi bavyivugira. Izo ngwara zituma abanyagihugu barima ariko ntibimbure. Kugira izo ngwara zituzwe, Leta y'u Burundi yashinze umugambi wo gushira amavuriro y'ibiterwa n'abahinga bajejwe kuzohora bayakoramwo. Isekeza ryo gusigurira abanyagihugu ryatanguriye muri komine Gashikanwa mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi kuri no wa mbere. Umugenduzi w'ayo mavuriro Ntakaruta Imana Innocent arasigura icyo abanyagihugu basabwa.
Hamwe umurimyi wabona akagorane mu murimi we ari nk'udukoko canke izindi ndwara z'ibiterwa, azobitura ajanye icyo bita ishantiye, barabira ko indwara yo yariyo, hanyuma babafashe mu kuzitorera umuti, babahe inyigisho zijanye no gukoresha uwo muti neza, kandi bongere bamenyeshe n'indwara yariyo.
Uwo mugambi wakiriwe neza cyane n'abanyagihugu, aho bamenyesha ko inzara yari barembeje kuko indwara zabatuma barima ntibimbure. Barafise ariko n'icyo basaba Leta.
Twavyakira neza cyane, twavyakirana akanyamuneza kadasanzwe, kuko ni nacyo twari turindiriye, cyane cyane ko indwara z'ibiterwa zigaragara ko zidusubiza inyuma cyane mu igufwa ry'umwimbu. Boko mamashe twonakenguruka cyane.
Umugambi mu gihe wamaze kudushwaramo ni ukuri turishima cyane. Hari abantu bishoboye bashoboye kugura, hari n'abandi bato bato benshi badashoboye kugura mwene iyo miti. Muri iki gihe rero twifuza ko Leta ari umubyeyi yodufasha kugira ngo iyo miti n'abantu bato bato badashoboye kuyigura na bene bayironke, kugira ngo nabo zibararima baze barimbura.
Mu ntwara aho mu Gashikanwa basanga umugambi wa Leta uzogira akamaro kanini abanyagihugu, kuko si iby'imbeshere indwara ziribonekeza ku bwinshi muri iyo komine. Umuhanuzi wa Mustantera ajejwe ubutunzi Bizimana Jean Claude akaba yizera ko abanyagihugu bagiye koroherwa na komine ikahungukira.
Iyo tubonye abantu nk'aba baje kudushigikira mu bikorwa byo gukinga kugira ngo indwara z'ibiterwa ntizibandanye zibonekeza, turafise icyizere tudakekeranya yuko inzara izohava kugira bishike kuri ya ntumbero ya Leta yaho umunwa wose uronka icyo ufungura, umufuko wose ukaronka amafaranga. Nibyumvikana yuko ibiterwa bimaze kugwara hakaboneka abaganga bakabivura bigakira, umwimbu uzokwiyongera, umwimbu umaze kwiyongera, n'amatiko n'amatagisi komine izoca iharonkera akarusho, guco n'abenegihugu nabone baronke akarusho.
Umugenduzi w'ayo mavuriro y'ibiterwa arizeza abarimyi ko indwara zigiye gutuzwa, inzara igasezererwa mu banyagihugu.
Turavyizeye gose, ni nayo ntumbero ya Leta yatumye uyu mugambi uza, kubera tumaze imisi tubona ko hariho indwara z'ibiterwa ziyongeranya. Turizera rero neza tudakekeranya yuko bizofasha mu gukinga ndetse no mu kuvura izo ndwara n'udukoko, byongere kandi bifashe no bijanye n'amagara y'abantu, kuko bazobigisha ingene bakwiye gukoresha umuti utagize ikindi kintu wishe mu bijanye n'ibidukikije.
Uwo mugambi kugeza ubu umaze gushika amakomine 8/9 agize intara ya Ngozi. Komine itarashikirwa n'ibusiga nayo abahinga ngo bari mu nyigisho. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.